imumva ni ijwi rya Amerika. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri mikoro muri kumwe na Jean-Louis Bigirimana kazi mu biganiro byacu byo kuri uyu mwanya mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi naho mutwumvira kuri FM 99.9 na FM 105.2 hano dusamiranira ni Washington DC ndabaharamukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba
Minisita fashinge ngore yuko baje nyuma ya saa tatu adakora kandi hadakoze no munsi twahejeje nakundi gihugomo.
Uyo ni Janvier Ndirahisha umushiranganji w'indero mu Burundi mu gihe yariko atanguza ikibazo cya leta giha uburenganzira abanyeshuri mu myaka y'icyenda kujya mu myaka ya mbere y'inyuma y'ishure shingiro. Mwibuke kandi ko uyu munsi ari naho amakungu yibuka umunsi wahariwe impunzi. Aya makuru n'ayandi ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika dusamiranira i Washington DC nkuko nari ndabibabwiye kuri uyu munsi no munsi wahariwe impunzi ku isi umunsi uje mu gihe hari impunzi zitari nke z'abarundi abanyarwanda n'abanyekongo bari mu bice bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini kandi basanzwe bahanzwe n'ibibazo bitandukanye ni inkuru rero tuzakugaruka ko mu biganiro byacu byo hanyuma Radijwi rya Amerika umushiranganje w'indero mu Burundi yatangaje kuri uno wa kabiri kwingingo yo gufata yo gufuta abayobozi b'amashuri shingiro atazoshikana 50% mu kibazo cha leta ari ntabanduka ibyo yabivugiye kuri uno wa kabiri kuri lise Buringa mu ntara ya Bubanza igihe yariko atanguza ikibazo cha leta giha uburenganzira abanyeshuri mu myaka y'icyenda kujya mu myaka ya mbere y'inyuma y'ishure shingiro ibindi kuri iyi nkuru na Evariste Nzikobanyanka
Olivier Butoyi
Aho ni kuri lise ya Buringa muri komine Gihanga mu ntara Bubanza aho umushikiranganje w'indero Mufasoni Janvier Ndirahisha yatangurije cese ku rwego rw'igihugu cha kibazo cha leta giha uburenganzira abanyeshuri mu myaka y'icyenda kuja mu myaka ya mbere y'inyuma y'ishuri shingiro bamwe mu banyeshuri ijwi rya Amerika cyasanze bashitse kuri lise Buringa mu gitondo cha kare kuri uno wa kabiri bashikirije ko ico kibazo baciteguriye
yumva neza kuko ntabwo bafise kuko je narize
baraje gukora ikibazo cha concours national cha 2017 abanizwe ko ndagitora neza cyane ntakekeranye
kandi uko ikado cha leta nukuri niumva nezerewe gose ndaje ko ndagitora nabwo bafise
naho abo banyeshuri biteguriye gukora ico kibazo cha leta hari akari kaze mu mashuri amwamwe mu ntara Bubanza Venance Ndayiziga arongo y'intara y'indero ya Bubanza avuga ko abari nyuma mu vyigwa bimwe bimwe binanase baraheza indinganizo z'ivyigwa
mu ntara n'abajeje kuraba ivyama program aba inspecteur twarabonye yuko ivyigwa byose vyahetse kiretse ingorane bagize muri science technology niho programme ari ndende cyane mugabo nabone baragerageje baraheza mu ntara ya Bubanza bose baraje programme ko twarabironse ya rapport twaragize amanama menshi abari nyuma twaragize strategy yuko bigisha après midi abandi ku munsi wa gatandatu bakaza kwigisha programme muri Bubanza zarahetse
kuri lise Buringa hari abanyeshuri 9 batonze bacerewe batemerewe gukora ico kibazo kuko basaza abandi baza batanguye gukora abo umushikiranganje w'indero Mufasoni Janvier Ndirahisha yabirukanye acashikiriza ku mwaka ubaye impfa gusa kuri bo
umukozi wa leta cyangwa umunyeshuri aratuka akazi gatangura samoya na nusu nta kuntu rero tureka ugwaruka ku ruzero rwa jahoro shakina cyane cyane yuko abajejwe ico kibazo bari bahashize ku mazaha kubiri ku gwaruka rusuzugura abayobozi rusuzugura arabahindero tumane twafashe ingengo rero yuko baje nyuma ya saa tatu adakora kandi hadakoze no munsi twahejeje nakundi gihugomo
umushikiranganje Ndirahisha yasubiye kwibutsa ko ingingo yo gufuta abayobozi b'amashuri shingiro atazoronka amanota meza muri ico kibazo cha leta ikiri ntabanduka
ngo n'ubu ndacayireko kubera ko ahantu henshi hari abantu batazi akazi kabo ushobora gusanga ku ishuri umuyobozi atahari nabo bigisha bukwigisha kutata muntu abankadira n'umuhari ingingo rero n'uburasari mungiro nibisubireko nibigisha abari hari abatonda sayine hari abatonda satano hari twashaka de kugaruka yuko akazi no kwigisha tangura samoya nanusa
ikindi kibonekeje muri cyo kibazo cha leta nabo twisanze ku ntonde nkabo mu myaka y'icumi batatu ikibazo cha leta ku mwaka uheze bari baje kwipima bibashikiye ingingo yo mu bushikiranganje ivuga ko abo baca bataha atacu babaza akarorero nako muri umonge abanyeshure bo ku mashuri ane barenga kuri cumi bangiwe gukora ni mu gihe abo mu myaka y'icenda batisanze ku ntonde iryo tegeko rivuga ko baca baronswa inimero ibihumbi bitanu ibaha uburenganzira bwo gukora mu ntara bubanza abari bitezwe muri ico kibazo ca leta bagera ku bihumbi bine n'amajana ane na mirongo umunani na batatu ni mu gihe ku rwego rw'igihugu bagera ku bihumbi ijana na mirongo ine na bine n'amajana indwi na mirongo icenda na batanu ibubanza mu burengero Burundi Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Arakoze Evariste tukiri kuri ico kibazo cy'abatisanze ku ntonde abanyeshuri bashika batandatu bo ku ishuri shingiro rya Rugombo ya kabiri na Munyika ya kabiri mu ntara ya Cibitoke baguye igihumura inyuma yaho bankiwe gusubira gukora ikibazo kibaha uburenganzira bwo kubandanya amashuri babiri muri bo baba bamaze gushikanywa kwa muganga bakaba bari muri 16 bariko bararira kuko abayobozi b'amashuri bavuga ko batabonetse ku ntonde z'abakora ibindi twubaze Diane Ndonse yakurikiranye inkuru
Abandi bamwe mu banyeshure bo muri ano mashure y'ishure shingiro rya Rugombo ya kabiri na Munyika ya kabiri bariko bararira bakoma induru kuko basanze batashizwe ku ntonde z'abakora ikibazo kibaha uburenganzira bwo kubandanya amashure yisumbuye y'ishure shingiro umwiheburo ni wose kuri bo na rijya karakaryo ka nyuma barose kugira ngo babandanye kwiga inyuma yaho leta ifatiye ingingo yuko uyobewe icyo kibazo azoja mu mashuri y'imyuga ayo nayo umwaka ukabuheze ataraboneka aba ni bamwe mu bari bagishoboye kugira icyo bavuze
umwaka wose uraheze twiga wa mbere wundi urahera twiga tuzi ko tuzokora ikopi ziraherayo none ubu twongereye kuza gutonda abace banka ko dukora kandi turabawoto
urumva icyo ni ikintu kitutumije cyane mu mutima kandi twari tumaze umwaka wose twiga ubu munyeshuri amaze iminsi umwaka wose yicaye ku ntebe ni ikintu kibabaje cyane icyo rero kidufashemo kugira ngo barabuko batwigira ko twakora
kene kene numva ni ese ku buzima bwanje ataho bugiye kuja kubera ngiye kuba mu ibarabata kibazo nkotse kandi nta nubwo nibiri bukunde ko nzasubiramo kandi
ariko rero abayobozi b'amashure ya Munyika ya kabiri na Rugombo ya kabiri aho abo banyeshure biyandikishije bavuga ko izo ntonde bazitanze mu buyobozi bw'amashure yo mu ikomine Ciza Juvenal arongo ishure shingiro rya Munyika ya kabiri.
Ntonde nitwe twazikora ama twatujyana mu DC rero gacha ari wajana muri biro de paroisse. Ama rero twazikoze bwa mbere biri muri flash no ku mpapuro ama dusanga abo redact n'amazina amwe y'abakandida nta yarimwe. Bashatu radusubiremo rero tubikosore tubongere ko kuri ama liste bazanye. Cha turavyongera ko. Tuvyongiye ko ama liste yirungika kandi nkuko tujyana muri DC nitwumva ari gituma rero batabaneze kandi twe twabarongitse.
Ubwo byobodi cyo kimwe nuko bukurikirana gushika ku rwego rw'intara buvuga ko bwatanze izo ntonde gushika muri komisiyo ijyaje gutegura icyo kibazo ariko nubwo biruko umwunganizi mu biro by'umushikiranganje w'indero akaba ari nawe ariko arakurikirana ikogwa ry'ikibazo mu ntara ya Cibitoke Kaneza Marise avuga ko badashobora gukora na gato icyo kibazo mu gihe batabonetse kuri izo ntonde
umunyeshuri arekuriye gukora n'ufise inimero baba bamuhaye mwiso gihe atari ku rutonde bisigura yuko adashobora gukora abo mu icyenda no mu icumi bari bahawe akandi kajya ho gusubiramwo ikibazo cya leta urumva batagira inimero ntibikunda ko bakora urumva baca bataha muhira izo ntonde bazitanze bategerezwa kuzishikiriza biro des evaluations niho batangira izo nimero z'abanyeshuri nabo abo batanze barafise inimero abo batibonye ko nuko amayo mazina ategeza bashikira
abavyeyi baba banyeshure basaba ko leta yo kwisubira ko ikabaha uburenganzira bwo kuja mu mashure y'abigenga n'imiburiburi bakagira amanota bafatirako uyu numwe mu bavyeyi
je uko mbona bo basubiramo bakabarekurira bakaja kwiga mu yandi mashure canke bakaraba bivanye yuko kuko umuvyeyi yamara umuvyeyi bakagereranya bakaraba nk'amanota bafatiye kavuga ati yamara ya manota wewe rekatu giruko subiremo ayanawe nkuko leta yabigizanye n'iby'imyuga bakazana iyo myuga urabona nkuko kuvaho babivugiye ngaha nta shure ry'umugari hari atari mu kimitoki bakazana natwe ngaha muri komine Rugombo
ikibazo cha leta giuburenganzira abanyeshure kutabandanya amashure yisumbuye chatanguye kuri uyu wa kabiri kikazokogwa mu minsi itatu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Rakoze Diane tuve mu ntara ibujumbura naho bamwe mu badandaza bo mu isoko Bujumbura City Market ku mugwa mukuru bahagaritse imirimo kuri wa kabiri bagizwe abadandaza bagizwa hanini n'abahombeye mu isoko nkuru ya Bujumbura yahiye muri 2013 bakavuga ko bari hishwe amafaranga y'umurengera badashobora kuronka ero jubirika neza niwe yaduteguriye inkuru
Isoko ya Bujumbura City Market izwi ku izina ryo kwa Sioni iri muri zone Ngagara mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura kuri uyu wa kabiri ku rwinjiriro rukuru umuntu yakirwa n'umwugaro w'ibibanza bitari bike na cyane cyane aho bita Block A na B abadandaza bahakorera bavuga ko bahagaritse imirimo kugira ngo berekane akababaro kabo gaturutse ku mafaranga basabwe kongera ko bari basanzwe bariha ayo nayo agera ku 100,000 kuri umwe Ayo mahera basabwe yiyongera ku yandi 150,000 bahora bariha ubuyobozi bw'isoko busigura ko bwa yabasabye kubera imbere y'ibanza byabo batereka ibidandazwa bakadandariza kuri kwamye aberekewe niyo ngingo babibonamo akarenganya
twari rusanga imeza twaho twabidushyira siho ziri zimwe ziri hejuru muri etaje ntitugisitari byo muri cyo gitondo cyatwika kuguru mu minsi heze twumvise ijambo rivuga ngo ufite akameza hanze ngo rugure ya 50,000 ku kwezi ngo twahishe muri rero kugara
ahubwo nakababara ko yitewe nako twazinduta duje gukora ariko unsanje duhagaze tacho turiko turaheretse imino ntavyo twomenya ariko gusa nuko twumva ngo bashaka kuduzibe y'imeza rutereka kandi urazi ko tuba dupanze imiryango ifise kwibaraza umva dutegereza gutereka imbere kugira turi abakiriya babone ivyashara tuba dufise nabo bavyanse ngo bashaka turiheretse imeza tuba twateretse imbere y'imiryango bo bajeje gushinga amategeko Ije bashinze nta munyeso kajyanka.
Abadandaza bagizwe hanini n'abahombeye mu isoko nkuru ya Bujumbura yahiye mu mwaka w'ibihumbi 2013 babaga kwiyinginga igisongera isibe.
Uruhombo nero nini yo kurabona yuko aha mu isoko mu bisanzwe aho twaradukorera byaragendeka ubu mu bisanzwe turi mu buhungiro ubu turi mu mateso kuko nk'ubu dufate ama consommation ari mu gihugu ni menshi kuko isoko ya Sioni hari batudugije kwa mateve ya tutazi ya Java duha Sioni tongera turi haruwaye ya Sioni nyene tongera turi hana amafaranga yo muri OBR na meri twirukako urumva amafaranga tuko turaharura tugaca dushira ko nayo yimeza ari karadushira ko izo meza turi hera nayo turi ibibanda nta toshora kuronka
bamwe mu badandaza nko mu Islamu kazi bashimye nabo nyene guca bahagarika imirimo kugira ngo yifatanye na bagenzi babo nubwo batari mu bibazo bimwe
azindise nsanga amameza ya kandi baya kubirumva ko bibabaje cyane uno munsi nibo ejo zubayitwe kandi nituzima mvuga ituma bazikwizo meza tembo yakarengano kanini cyane birababaje kubera umuntu umupanga inzu mu bisanzwe araguhamagaza imbere yo kwafata ama decision yu mu mategeko ya kubahamagaza bakagira renyo plusieurs fois bagamagara nabandi bari hejuru bakabumviriza twifuza yuko batumvira izo ngorane dufitaniye tukazikorera hamwe ico kibazo kikava mu nzira
imbere yuko ico kibazo kiva mu nzira abadandaza banse n'ikindi kibasonga
duhere no makontra uzabumva ngo ugende usinye kontra ofisi kibanza ngaha ntabwo ugende uvuga ati iki kontra nayisomye ni nziza cyane si nziza ibe nziza tari iyo atari nziza urayemera uko nyine dufise amakiosk y'ivyuma twibakishije twe twenyine amafaranga yacu siyo natatereyemo na 10 urumva miyo kontra nyemba yuvuga ati niyo kuzo gufukuza mivyo vyuma baraguze udasavyemo na kosyo ya urumva iheze uva mu konyene vya vyuma ntoza kubaza na kimwe uva muri jya kontra na kimwe kirimo na mategeko nyene bicagurira utagiye kuyasinya baguca mande cyangwa nko mudandaza no kora kongenewe boraba ibibanza byo kwa Sione bakajurutse be kugira abanyesoko dukore ico kibazo tugitura leta uko turabana bayo kuko niyo duta nkuko ko rumva ku isoko yacu yamaze gusha na kimwe turiko turinjiza abana bariko baricwa n'inzara
ariko nyene iyo soko umugwiza atunga Sione niko biri avuga ko ari hira abo badandaza bisabwa byose
murazi yuko na TV ya muiriya mukayiriye igice umuntu ari we wese azofate nimero yifuza ugende muri obere uvuge mbega uyu muntu arangira obere uzosanga ndakurira nakwezi natumwe simba kuri mwese muri ngaha ntarihira obere ivyo nabigize itegeko gusishaka yuko ejo bazaza kudurumbanya bavuze yuko wewe utarise cyangwa isoko bagiugare kubera cyari amakosa ubu nta n'umuntu n'umwe akora muri isoko cyari ripoti
abadandaza bo mu isoko yo kwa Sioni barafise n'ikindi kibazo ntibagira ubuserukize
aho ubwa mbere dutore komite twizeye twemere nimba ari batanu nimba ari bane
abo nibo bazoza mugaca mu ruganda ico kibazo
kuba habanze mwoba mukojeje ubufasho ni biza abantu bari muri block kana be barashobora kwinjira
abicara yego nyene soko n'abadandaza bahavuye bagira inama yavuye mu ngingo imwe
umunsi wa gatanu sai 9 sosira kandi tubonane nabo kugira ngo tuheze tutore inyishu icyo nababwira cyoco bizoreka kuvikana ariko nibaza uko bizogenda kose kugira avuze n'ubudandaza izuba rizungibereye
isoko ya Bujumbura City Market niyo ya mbere mu bunini ku mugwa mukuru Bujumbura irimo ibibanza byo kudandarizwamo birenga 2000 iyo soko yubatswe inyuma ya isoko nkuru ya Bujumbura iri gatokombera mu mwaka wa 2013 iri muzinjiza amafaranga menshi mu kigaga cya leta ku mwaka mbere n'igituro cy'imiduga yunguza abantu n'ibintu ihuza Burundi n'ibihugu byo mu karere kiri muri iyo soko eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika uno munsi n'umunsi wahariwe impunzi kwise uje mu gihe hari impunzi zitari nke z'abarundi abanyarwanda n'abanyekongo bari mu bice bitandukanye bya karere k'ibiyaga binini. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye na bamwe mu mpunzi z'abarundi n'abanyarwanda bari muri Tanzania, Congo Brazzaville na Kenya. Yaganiriye na Marie Claire Nyira Mahoro umunyeshuri ari i Brazzaville, Antoine Misago umwigisha mu nkambi ya Nyarugusu na Jean-Claude asirukira abandi mu gisagara cya Nairobi. Misago atangura avuga uko bahimbaje umunsi wahariwe impunzi ku isi i Nyarugusu.
Ego cyane ndabashimiye kuba mumpaye kano kanya kugira ngo nshobore kubabwira ibyari bize umunsi mukuru uno munsi. Mu bisanzwe umunsi mukuru uno munsi nk'uko muhetse kubivuga wari umunsi mukuru ugize wahariwe impunzi ku isi. Ni ukuvuga hariho abantu benshi cyane kuko amasidini yashika kuri 4 ni kuvuga yarakikije ikibuga bita D1 mu bipande by'abakongomani kuko ngaha i Nyarugusu hari kandi ni ukwita ni imwe mugabo igize n'ibice bibiri hariho igice kibamo abakongomani n'igice kibamo abarundi. Ni kuvuga uwo munsi mukuru wabereye hamwe abantu bari bahari bashyika n'ibihumbi 5,600 gutyo. Twari dufise rero umushyitsi w'iteka, umushyitsi w'iteka twari dufise uno munsi yari uwaserukiye ni ukuvuga musitanteri w'ikomine ya Gasuru, akaba yongera agatwara n'ikomine ya Buhige, ni ukuvuga zitwara ari komine zibiri. Ni ijambo ryiwe rero yashimikiye cyane ku bijyanye n'umutekano. Yavuze yuko mu bijyanye n'umutekano bivanye n'izingiro cyangwa n'ibirego byinshi byavuye ku mpunzi z'imisisira, bavuga yuko impunzi zihohoterwa inyuma y'ikambi nk'iyo dusohotse ikambi, yashoboye kuvuga yuko agiye kwegera abanyagihugu b'abatanzaniya badusikirije kugira ngo abasobanurire ukuntu yongere abafashe kubereka ukuntu twashobora kubana bivanye n'ibintu bina by'isi bihaca bigiye inyuma y'ikambi bica ushobora kugirira ingorane. Arongera aravuga ku bijyanye n'umugambi wa WFP ni kuvuga aribyo cyane tamu iriya yavuze yuko bivanye n'uko tamu iri yuko ikoreye uwundi mugambi wo gutanga amafaranga ingaha mu ikambi. Hariho abari bavuze ijambo bavuga yuko basaba yuko abantu bose no basaba yuko amafaranga yokongerezwa kuko ku mutwe w'umuntu ku kwezi ni kuvuga mu minsi 28 afata amafaranga angana n'ibihumbi 200 ku mutwe. Bamwe rero nk'uwaserukiye impunzi yavuze yuko ayo mafaranga ari make cyane, naho nyacyo cyatumye atavuga ati none mwebwe mubanza gusaba bongereza ayo mafaranga mu gihe abantu batarakwizwa kuko ikambi y'Inyarugusu igizwe n'abantu 125,000 363 muri abo 30,000 nibo bonyine baronka amafaranga. None rero yavuga ati ahubwo nimubanze musabe babanje bakwize mwese muronke amafaranga ama mushobore mushobore gusaba ko bokongereza amafaranga kuko ibyo birashoboka.
Ego none muri make ico kibazo n'ivyo abantu 130 bonyine baronka amafaranga birakwiye ko nabandi bashikirwa bakaronka ibindi bibazo bashikirije ibindi bibazo mwashe gushikiriza mufise muri iki gihe n'inkibi.
Nikuvuga ikibazo nyamukuru gihanze ibintu z'inyarugusu. Ni kibazo kijyanye n'umutekano. Ni kuvuga n'ubwigenge kuko umutekano n'ubwigenge birajana.
Yuvuze Antoine yuvuze umutekano bisobanure muri make abantu bafise ubwoba bigenda gute yuvuze ati hari ikibazo cy'umutekano.
Ni kuvuga ikibazo cy'umutekano nashatse kuvuga yuko ngaha mu kandi gihohoterwa oya. Nashatse kuvuga kubera ko ndabifatanije ubwigenge n'umutekano. Ni kuvuga inyuma y'ikambi iyo umuntu asohotse ikambi nta mutekano ukwiye abafiseyo. Kuko ujya mutse ikambi gatoni ukarenga imbibe z'ikambi ufashwe baraguhohotera cyane. Nicyo gituma mvuga yuko umutekano utifashe neza. Ibyo nabyo ni biva ku mvo yuko tuseze turonka indya zidatetse mu isanzwe turonka ifu tukaronka ubushaza. Ni kuvuga ibyo bisabwa yuko umuntu arinda kubiteka natwe nta nkwi baduha nta n'ibisiga bya kijyambere dufise ari nacyo waserukiye ibintu bya kiteko cyane yuko boduha ayo masiga
ni ukuvuga ko ngerageje kubitegera. Ni ukuvuga ko hari akenshi mukenera gusohoka hanze y'ikambi kugira ngo muteke muronke n'ivyo mufungura
neza cyane. Benshi bakabiziba kuko bakatemerera gusohoka ikambi kandi mu buzima bwa misi yose umuntu ategereza gufungura izonjya ntiwozitekesha amabuye
ntegereza
kujya kurondera inzu.
Birumvikana. Urakoze cyane Antoine Misago. Turaza kugaruka ku bibazo by'inyarugusu n'ubuzima bwo mu nkambi inyarugusu ngaho muri Tanzania. Reka twakire n'abandi ku murongo bandi batumire bacu buno munsi tugiye kuganira. Turi kumwe ku murongo na Marie Claire Nyiramahoro no munyeshure w'umunyarwandakazi ari mu gisagara cha Brazzaville aho hasanzwe hari abandi banyarwanda izindi mpunzi nyinshi z'abanyarwanda muri ico gisagara bakaba bari kandi hafi Marie Claire ari hafi y'inkambi y'impunzi z'abanyarwanda ahitwa Kentele. Wiriwe neza Marie Claire, urakoze kwitaba kino kiganiro kwishwe rya Amerika. Marie Claire, utubwira muri make ubuzima i Brazzaville nk'impunzi z'abanyarwanda bwifashe gute muri iki gihe, imibereho yanyu yifashe gute?
Murakoze. Impunzi z'abanyarwanda ziri hano i Brazzaville ni ziri kintere cyane cyane imibereho kugira ngo bashobore kubona icyo bashobora kurya ni uko bajya gutashya inkwi y'akabezo bacuruza mu baturage mu benegihugu. Ngo ibyo bibabeshejeho mu nkambi y'ikentere.
Abanyarwanda, impunzi z'abanyarwanda ikentere cyangwa mu gisagara i Brazzaville muri rusange mungana nk'abangahe? Ibitigiri bivuga ko muri bangahe?
Impunzi z'abanyarwanda muri Congo Brazzaville izikwirakwiye muri iki gihugu hose zigeze mu 10,000. Ibike ntabwo mbizi neza ko turi mu 10,000.
Ikibazo mwoba mushira imbere nk'impunzi z'abanyarwanda bari i Brazzaville ni nk'ikihe muri iki gihe?
Ikibazo impunzi zose z'abanyarwanda ziri muri Congo zifite ni uko mu mpera z'umwaka turimo tariki 13/12/2017 tariki yacu y'impunzi izarangira kandi ibisubizo bari baduhaye cyangwa se option bari baduhaye za solution durable ari zari eshatu: gutaha ku bushake, gufata pasiporo kubashaka integration local cyangwa se kwandika exemption werekana impamvu ki udashaka gutaha. Impunzi nyinshi rero zafashe iyo exemption ziri kuvuga ziti ntabwo twumva ko igihe cyacu cyo kuba impunzi kirangiye kubera ko ibyo twahunze bikiriho. Zose hafi ya zose zafashe exemption ariko nyine muzo igihugu cyashoboye kwemerera iyo exemption ni abantu bakeya cyane urebye imare 13,300 n'abandi gusa bemereye iyo exemption. Ubwo abandi bose basigaye bakaba bahangayitse gutyo ikibazo kubera ko nyine nta solution igaragara bafite. Ubwo ubwo bakaba bahangayikishwe niyo date niri atariki tashimwezo kwa 12 z'umwaka.
Turi kumwe kandi ku murongo na Jean-Claude Nkunzimana, umwe mu Barundi baserukira abandi mu gihugu cha Kenya, i Nairobi. I Nairobi, Jean-Claude, turi kumwe?
Ego turi kumwe cyane.
Urahura komeye?
Ego turakomeye.
Uwo munsi mwawuhimbaje gute i Nairobi?
Uno munsi, umunsi mukuru twawuhimbaje mu kibanza bakiriyemo umwungere mu Kiliziya Katolika igihe yaheruka kugendera ngaha muri Kenya. Niho twagiriye uwo munsi mukuru, ahanini mu majambo yagiye ashyikirizwa bagumye bagaruka ku kibazo kijyanye n'amatora igihugu cya Kenya kimirije, yuko atampunzi yo hava yinjira muri ibyo bintu bijyanye n'amatora y'igihugu twahungiyemo. Badushyikirije ibikorwa bijyanye na yone ibikorwa isanzwe ifasha impunzi, hari amashirika akorana na UN atandukanye, ni kuvuga ry'amaorganizasiyo, amashyirahamwe akorana na n'ishyirahamwe AFPR bari bayateguriye ahantu yerekanira ibintu bitandukanye bafasha impunzi, bafise n'ubutabo butandukanye. Amashyirahamwe agerageza kuburanira impunzi, hari amashyirahamwe yafasha impunzi gukora ibintu by'imyuga no gukora ubucuruzi buto buto, n'abantu n'ishyirahamwe rifasha impunzi zifite ikibazo cy'uburwayi, nazo nyine zari ngaho zerekana ibintu bikora, ushoboye ukagenda ukababaza. Hari cyane cyane navuga yuko igisata cya leta kigeze kwakira impunzi, nacyo nyine niho cyari kiri, n'abandi abaserukira ibihugu byabo hano muri Kenya niho bari, n'abandi banyacyubahiro n'ubuserukira ishyirahamwe AFPR ngaho muri Kenya.
Muri make i Nairobi muri Kenya muri rusange, ubuzima bw'impunzi bwifashe gute, mubayeho mute?
Ubuzima bw'impunzi ngari Nairobi ntabwo bworoshe cyane, kuko n'abenegihugu bo nyine n'abasanzwe batorohewe muri kino gihe, hari ibyo kurya bikena rwose bikaza ku mafaranga menshi cyane, ariko cyane cyane ingorane impunzi zifite ni kuba zitagira sitati y'ubuhunzi nk'impunzi z'Abarundi uri kuraraba kuva dushika ngaha. Ahanini hariho abasanzwe bamaze hasi imyaka, uramara imyaka ibiri, imyaka itatu, imyaka ine utarashobora kuronka sitati y'impunzi. Rero icyo ni ikibazo gihambaye cyane ku mpunzi iba mu gisagara, kuko mu mategeko agenga impunzi ngaha muri Kenya avuga yuko impunzi iba mu gisagara ariyo yimenya ku bintu bijyanye no kubaho. Rero iyo impunzi ariyo yimenya mu bintu bijyanye no kubaho mu gisagara, ikabisabwa yuko iyo mpunzi iba ifite ibiyiranga kugira ngo ishobore kuronka akazi. Murumva rero ko ari ubuzima butoroshye mu gihe impunzi itagira ikiyiranga, kuko hariho icyo bitwita randevu uba wahawe yo gukora ibyo kujya kubazwa kugira wumvirizwe ubone kuronka ibyo bikuranga. Ibyo randevu baduha imyaka myinshi cyane, ugasanga ufite randevu yo mu myaka ibiri, mu myaka itatu. Izo nizo ngorane nyamukuru dufise.
Turashimiye mugenzi wacu Oriane Itangishaka n'abatumire biwe. Tubibutse kandi ko iyi ndwi Ijwi rya Amerika ryayihariye ibiganiro bitandukanye kuri icyo kibazo cerekeye ubuzima, imibereho ndetse n'ibindi bibazo impunzi zihura nazo. Ninaha rero bagenzi mukundira Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya birangiriye. Twa dushimiye abo bose bagize uruhara, cyane cyane Fasire yadufashije gutorokanya ibiganiro kuri kwa mwari kumwe nanje Aloise Bigirimana. Ibiganiro bica ku Ijwi rya Amerika birabandanya.